say she not the one designer. Say she want a ring up on her finger.
Iyi mwumva ni radio y'ijwi d'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta ya Somalia iramagana igitero cy'umutwe wa Al-Shabaab mu karere ka Shabelle yo hagati, yihanganisha imiryango y'abaguye muri icyo gitero, umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'u Burundi. U Rwanda rwigiye imbereho imyanya 20 ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Imyanya rwagabanutseho ni 20, urabizi ko uko ugana mu banyuma niko ubwo itangazamakuru buri niga, none ruri ku mwanya 35 tugeranije n'15. Magatanu muri makumyabiri. Ntekereza ko ari n'intambwe inini cyane ugereranyije n'izindi wenda Rwanda rwagendaga rutera uko imyaka yagendaga ikurikirana.
Osvald Mutuye Yezu, umunyamakuru w'inararibonye. Afurika ihombera miliyari zigera kuri 50 z'amadolari muri ruswa. Ikibazo cya ruswa kirasuzumirwa mu nama iteraniye i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mategure kandi byizwa na mugenzi wacu Diane Nina Hazwe.
Reka tuyahere ku mugabane wa Afurika. Umuryango umwe bwa Afurika utera ivyatsi gitero intagondwa za Al-Shabaab zagavye ejo kuwa kabiri ku ngabo za Artemis ziri kugarukana amahoro muri Somalia. Mu itangazo, umukuru wa komisiyo umwe bwa Afurika Musa Faki Mahamat yasohoye ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri, yahujije imiryango y'abasirikare b'Abarundi baguye muri ico gitero, yongerahoza muri rusange Abarundi na Leta y'u Burundi yipfuriza bakomeretse kira ningoga. Mundi butumwa, Musa Faki Mahamat yacije ku rugarwe rwa Twitter yavuze ko yavuganye na president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo guhicubahiro abaguye muri ico gitero. Yaba umwe bwa Afrika yaba u Burundi na ruhande ruravuga igitigiri c'abasirikare b'Abarundi baguye muri ico gitero. Abagonyi ba Al-Shabaab ico bikoze bavuze ko bishe abasirikare 173 bagira imbohe abandi batatu mu igitigiri. Ibihugu bikomokamwo abapfuye muri abi 173 n'abagize imbohe nta ruhande rurabitomora neza. Ku mugabane wa Amerika, ambasade ya Amerika muri Cuba kuva ejo kuwa kabiri yarasubiye gutanga viza inyuma y'imyaka irenga ine itazitanga. Ibiro bitanga impusha zo kwinjira muri Amerika mu gihugu cya Cuba byahagaritse ibikorwa byayo mu 2017 muravyibuka, bivuye ku ngwara y'amayobera yafashe bamwe mu bakorera muri ivyo biro n'abagize imiryango yabo. Amatohoza yakozwe na Leta ya Amerika mu 2020 yerekanye ko iyo ngwara bikekwa ko yaterwa n'ibitero vy'imirasire y'amajwi y'amaradiyo yo mu rwego rwo hejuru akorwa ku buryo atumvikana. Iyugarwa ry'ubuserukizi bwa Amerika muri Cuba ryabaye inkuru y'incamugongo ku banyagihugu batari bake b'ico gihugu bakunze kuza muri Amerika bahunga ubukene bwugarije Cuba. Abanyagihugu ba Cuba kugira ngo rero baze muri Amerika kuva mu 2017 vyabasaba amagendera mare, babanza kuja kurondera impusha muri Colombia canke muri Guinea. Abatashobora gufata ingendo muri ivyo bihugu nabo bakemera guca mu nzira zitemewe n'amategeko z'abacisha muri Mexique. Igisata kijejwe abinjira n'abasohoka muri Amerika kikavuga ko abanyagihugu binjiye ku butaka bwa Amerika kuva mu kwa 10 ko mu 2021 kugera mu kwa gatatu uno mwaka barenga ibihumbi 78. Umwungere wa Kiliziya Katolika Papa Francisco yifuza guhura na president w'Urusiya Vladimir Putin kugira ngo amusabe guhagarika intambara yo muri Ukraine. Mu kiganiro Papa Francisco yahaye ikimenyesha makuru Corriere della Sera kiri mu bisomwa na benshi mu Butaliyano, yavuze ko yasavye Putin ko yomuha umubonano i Moscow bakagirana inama, ariko ko Putin ataco aramwishura. Papa Francisco yemeza ko ino nama yayisavye intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine imaze indwi zitatu, ariko ko naho atanyishu papa araronka Vatikano ibandanya isaba uwo mubonano n'ubu. Papa Francisco yabwiye ikinyamakuru Corriere della Sera ati ndibaza ko Putin adashaka ino nama kandi ataniyazo kwemera ariko none ni gute umuntu ashobora gukora amahano nkaye. Umwungeri wa Ekleziya Katolika muri ico kiganiro yahishuye kandi ko umushikiranganji wa mbere wa Hongrie Viktor Orban yamubwiye ko Putin ategekanya guheza ingwano yatanguje muri Ukraine igenekerezo gicenda uku kwezi itariki Uburusiya bufata nk'isabukuru y'intsinzi igihe abanazi b'abadagi bamanika amaboko mu ntambara yo mu 1945. Dusubiye gato ku mugabane wa Afrika kanama ka unikajeje umutekano ejo kwa kabiri kakoranye kiga ku kibazo cha Mali n'Ufaransa nyuma yaho Mali itangarije ko ivuye mu masezerano y'ivya gisirikare yari fritaniye n'Ufaransa. Urusiya nibwo bwasavyo nama yabaye mu mwiherero itegera cha ambassadeur w'Urusiya muri ONU imbere yuko inama iba yavuze ko ari ngombwa ko ivyagirije vya Mali vyuko indege za gisirikare z'Ufaransa zace mu kirere zitari zemerewe gucamwo muri Mali bivugirwa mu kanama ka ONU kajeje umutekano. Ambassadeur w'Ufaransa nawe nyene yavuze ko vyari ngombwa ko iyo nama iba. Ambassadeur Nicolas de Rivière yagirije Mariko yagiranye amasezerano n'abacangero atavuze igihugu bakomokamwo kandi ko ibi bihonyanga gateka kazi na muntu. Ku kibazo cyo kumenya niba Ufaransa bugiye guca bwihutisha ibikorwa byo gukinjura muri Mali umutegetsi yishuye oya asigura ko ari igikorwa bazokorana n'ingabo za Mali bitonze ariko ko amezi atandatu azohera ingabo zose z'Ufaransa zavuye muri Mali bikaba bitegekanijwe ko mu kwezi kwa gatandatu akanama ka ONU kemeza canke kagahakana ko ingabo za ONU ziri kugarukana amahoro muri Mali izongerwa ikiringo cyo kugumayo. Ufaransa nibwo bushinzwe ibikorwa byose by'ingabo za ONU muri Mali.
Urakoze Diane nini na hazwi mu komeje kumva radio y'ijwi y'America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku minongo migufi ya 12 kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mutiye kuri rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio atuve wa akadomo kama no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni VO radio yacu
iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Umutwe w'inyeshyamba za Al-Shabab watangaje kuwagabye kuri wa kabiri mu rukerera igitero ku nkambi ya gisirikare y'ingabo z'umuryango umwe bw'Afrika mu ntara ya Shabede iyo hagati. Al-Shabab ivuga ko abasirikare barenga 172 bahaguye barimo Abarundi ariko nta soko y'amakuru yigenga yizewe yari yabyemeza. Umuryango umwe bw'Afrika ndetse n'Uburundi nabyo ntacyo biratangaza. Diane nini na hazwe
mu itangazo mukuru wa komisiyo y'umwe bwa Afrika Musafa Kimahamat yasohoye ku mugoroba w'ejo kwa kabiri yahojeje imiryango y'abasirikare b'Abarundi baguye muri ico gitero yongerahoza muri rusanga Abarundi na leta y'u Burundi yipfuriza bakomeretse gukira n'ingoga. Mundi butumwa Musafa Kimahamat yacije ku rugaga rwa Twitter yavuze ko yavuganye na president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo guha icubahiro abaguye muri ico gitero yaba umwe bwa Afrika yaba u Burundi na ruhande ruravuga igitigiri cha abasirikare b'Abarundi baguye muri ico gitero. Abagwanyi ba Al-Shabab ico bakoze bavuze ko bishe abasirikare 173 bagira imbohe abandi batatu mu igitigiri ibihugu bikomokamwo abapfuye muri abi 173 n'abagize imbohe nta ruhande rurabitomora neza. Abdullahi Haji Muhammad buramatari wa karere ka El Baraf akarimo ikambi yatewe yabwijuje Amerika ariko mu gisata c'urimi rw'igisomali ko naho igitero cabaye atariho ari bamubwiye ko ariko hapfuye abasirikare benshi b'Abarundi ntigeze yamara nawe nyene atomura igitigiri c'abaguye muri ico gitero. Muri ico kiganiro na service ya Somali kujugi Amerika Haji Muhammad yagize ati ugutana mu mitwe nk'ukwabaye kuri wa kabiri n'ubwa mbere kubaye muri aka karere imigwano yari kaze cyane ikambi yatewe ejo kwa kabiri iri ku birometero 150 y'uburaruko bw'umurwa mukuru wa Somalia Mogadisho iri mu zambere zifise ubuhinga buhanitse kandi zirimo ingabo nyinshi ziva mu Burundi igitero cejo kwa kabiri ni naco kandi ca mbere gikomeye intagondwa za Al-Shabab zigavye kuva amisoma ihinduriwe izina ikitwa Artemis
urakoze Diane ni ninahazwe nongereho ko leta ya Somalia ibinyujije ku rubuga rwa Twitter yamaganye igitero cyakozwe n'umutwe wa Al-Shabab mu karere ka Shabelle yo hagati ihanganisha imiryango yabaguye muri icyo gitero umuryango umwe bw'Afrika n'u Burundi yifuriza n'abakomeretse gukira vuba ikigali mu Rwanda hateraniye inama ya 12 yihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa mu bihugu byo muri Afrika bihuriye mu muryango ubikoresha ururimi rw'icyongereza Afrika ihombera miliyari zigera kuri 50 z'amadolari muri ruswa Kigali asumutakaboyi
Iyi nama yitabiriwe n'intumwa zituruka mu bihugu 18 bya Afrika byibumbiye mu ihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa muri Commonwealth Africa u Rwanda rwahawe kuyakira cyane ko ari rwo ruzaberamo inama yacoga muteganyijwe kubera ikigari mu kwezi gutaha ni inama yateguwe hagamijwe kumva kimwe ububi bwa ruswa no gufatira hamwe ingamba zo kuyikumira abitabiriye inama baganire ku ngamba za ruswa ibyakozwe mu kuyirwanya no gusangira inararibonye n'ingamba zafatwa mu rugamba rwo kuyihashya munyamanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland wari mu bitabiriye inama y'ikigari yagaragaje ko igihombo Afrika iterwa na ruswa kingana na miliyari 50 z'amadolari uyu muyobozi yumvikanishije ko igihombo giteye inkeke mu bihugu bya Afrika yabirabura Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara yabonye inkunga igenda ibishoramari cyangwa inkunga isanzwe ikabakaba amadolari tiriyari ebyiri hagati y'umwaka w'1990 n'2018 ariko nanone igice cya Afurika gihomba saga triyari y'amadolari yari gitiye mu nzira zifitanye isano na ruswa reba ibintu byumvikana neza ufite triyari imwe n'ibice bitatu washobora gukura mu bukene abantu bangana na miliyari imwe na miliyoni 400 babeshejweho n'idolari rimwe n'ibice bibiri byaryo ku munsi uyobora urwego rw'umuvunyi mu Rwanda Madamu Nirere Madrene we yasobanuye ingorane u Rwanda rubura nazo mu gukurikirana abashora imitungo yabo hanze y'igihugu
nava ko ari urugendo mu by'ukuri rutoroshye ariko rushoboka kuko abanyereza amafaranga bakajyana hanze biba bisaba yuko abantu bakurikirana gusa icyo dusaba ni iki ni uko abantu bose bafite amakuru bagomba kuyatanga kugira ngo abantu bamenyekane wa mutungo wavuye muri kumenyekana
Muvunyi mukuru yumvikanishije ko u Rwanda rwashyizeho ingamba zikomeye zo guhangana n'abaryi ba ruswa
ikoranabuhanga ryatejwe imbere mu itangira ya serivisi cyangwa se mu bijyanye amasoko ya leta wari mu bijyanye na cyamunara e-auction urebye serivisi zihabwa abaturage bari kuri serivisi zirangwa imimerere ubona ko byose bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga haba se ibyo mu nkiko bikaba byaragabanyije mu by'ukuri uguhura hagati bitanga serivisi n'uyisaba ari byo byagiye bigabanya ruswa
Nirere yagaragaje ko kugeza ubu hamaze kugaruzwa agera kuri miliyari 6 mu mafaranga y'u Rwanda mu bari baranyereje amafaranga y'igihugu ihuriro ry'inzego zishinzwe kurwanya ruswa muri Commonwealth Africa rigizwe n'ibihugu 18 harimo Botswana, Cameroon, Eswatini, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, ibirwa bya Maurice, Mozambique, Namibia, Nigeria, u Rwanda, ibirwa bya Seychelles na Sierra Leone, Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika I Kigali.
Ari kabira simuhumuruka man. Shofe. Wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradu tukwa aneza kandida kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nekada?
Ndiyo bugo.
Gugwiki? Nukumga kwa mwini wese mwini tukwa yabge. Yajie yive shakuundi. Ya ba 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 ba. Shafi. Tukwa yende. Kombo taksi yaji. Kombo taksi. Ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi muitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Groya.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri mwaka wa 2022 ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira imipaka Reporters sans frontières riragaragaza ko u Rwanda rwigiye imbereho imyanya 20 ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Eric Bagira Ubusa yasomye iyo raporo.
Ikigeranyo cy'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders cyasohotse kuri uyu wa gatatu kishyura Rwanda mu bihugu bitameze neza mu rwego rw'itangazamakuru ku mugabane wa Afurika. Icyo kigeranyo kiravuga ko ubutegetsi buriho aribwo bugenzura imikorere y'itangazamakuru byo mu Rwanda byaba byigenga ndetse n'ibya leta. Kiravuga ko benshi muri banyiri b'itangazamakuru usanga bari mu ishyaka riri ku butegetsi bikabangamira bikomeye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Reporters Without Borders iravuga ko mu rwego rwo kwirinda ibibazo byavuka byinshi mu bitangazamakuru n'amaradiyo bishyira ingufu mu muziki na sporo. Icyo cyegeranyo kikavuga ko itangazamakuru ricukumbuye mu Rwanda ridateye imbere. Kiravuga ko itangazamakuru ryugarijwe n'ibibazo by'ubukene, kikavuga ko nabagerageje gukora ku nkuru zikomeye cyangwa bakagira ibyo bashyira ku miyoboro ya YouTube bahanishwa ibihano bikomeye. Reporters Without Borders ikavuga ko kuva Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatorwa mu 2017 ibintu byakomeje kuba bibi kuko hari abanyamakuru bahatiwe kwitabira za gahunda zo gukunda igihugu cyangwa se bagahatirwa kuba bayoboke bishyaka riri ku butegetsi ababyanze bakirukanwa. Kikavuga ko hari abanyamakuru babona zikabagiraho ingaruka bagahitamo kwicecekera. Kiratunga gatoki ubutegetsi ko bushobora gukangisha abanyamakuru ibyaha bifitanye isano n'ibyaha bya genocide kugira ngo babacecekeshe. Kiravuga ko abategetsi bashobora guhana abanyamakuru ku mpamvu zidafitaho zihuriye n'akazi kabo. Ikindi cyegeranyo kigarukaho mu rwego rw'amategeko n'uburyo ubutegetsi bugenzura ibiganiro byo kuri za telefoni z'abanyamakuru binyuranyije n'amategeko kugeza aho bishoboka ko hatabaho ibanga ry'akazi. Ku musozo w'icyegeranyo cya Reporters Without Borders barasa nabibutsa ko kuva mu 1996 abanyamakuru 8 b'abanyarwanda bishwe cyangwa bakaburirwa irengero naho abandi 35 bagahunga igihugu. Abo baba mu mahanga iki cyegeranyo kivuga ko bahora ku rutonde rw'abo leta ishobora kugirira nabi. Itabwa muri yombi rya hato na hato nayo ryariyongereye kandi n'abakorera ku mbuga nkoranyambaga ntiborohewe ku bwa Reporters Without Borders. Mu gushaka kumenya uko abanyamakuru bo mu Rwanda babona ubwisanzure bwabo, Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Jean-Baptiste Karegeya, umunyamakuru urambye mu mwuga. Ashima ko politiki ya leta mu nyandiko zo kurengera itangazamakuru imeze neza, agasanga hari ibindi bikwiye kwitabwaho.
Ntabwo bihagije kuko urumva hari igihe cyose haba hari abantu bashobora kuzira ko bakoresheje umwuga wabo bakaba babizira bagafungwa. Igihe cyose abaturage badashobora gutanga amakuru bavuga ngo gitifu arankura ku lisite ya VUP cyangwa zanyimishe mituwere. Igihe cyose umunyamakuru adahabwa icyubahiro akwiye, niko navuga kuko nyuma y'ayo mategeko nakubwiye hari ibindi babiri. Umunyamakuru abayeho ate mu bibazo, agenda te, arara te, ibyo ntago byuzuye. Kuko ariko icyo nakubwiye mu nyandiko ntako Leta y'u Rwanda itakoze ngo ibyo bibeho.
No kuri bwana Oswald Mutuyezu nawe urambye mu itangazamakuru avuga ku cyegeranyo cya Reporters Without Borders ashima intambwe u Rwanda ruriho.
Imyanya rwagabanutseho ni 20 urabizi ko uko ugana mu banyuma niko ubwo itangazamakuru buri niga none ruri ku mwanya 136 ugereranyije n'150 magatandatu muri 2020. Ntekereza ko ari n'intambwe inini cyane ugereranyije n'izindi wenda rwa u Rwanda rwagendaga rutera uko imyaka yagendaga ikurikirana.
Kimwe mu byo yemeranyeho n'ikigeranyo ni ikibazo cy'ubukene mu mwuga kinaremereye ibitangazamakuru. Mutuyeza aratanga inama ku cyakorwa.
Ni ukuvuga ngo sosiyete sivile niyo yagombye gukora igituma itangazamakuru ryisanzura rinagira n'ubwo bukene, ariko nayo iraciyubaka. Abikorera nabo ntabwo baragira umuco wo kwamamaza. Naona turuka muri leta ubwo bayobozi bafata ibyemezo ku ngengo y'imari azajya banategeka nuko itangazamakuru rikora. So gusa ngice nekereza nekereza ko ministeri itangazamakuru ikwiye kugaruka ku itangazamakuru ryabuze urireberera usanga ngo ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu irarishinzwe. Urumva ko ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yashingwa itangazamakuru urenze ibintu bijyanye oya. Ubwo rero ministeri garutse yagikora za politiki
ku munyamakuru kare yavuga ko ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga bigaragaza uko itangazamakuru rihagaze mu Rwanda bishobora no gushingira ku bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Avuga ko kuba hari abantu birirwa bibasira abanyamakuru ababishinzwe bakaruca bakarumira bikomeza kuba ikibazo ku bwisanzure.
Twita njyamo n'abantu bifatira ku gahanga abanyamakuru iyo umuntu akwanditse bakavuga ati aha kanaka kanaka yo ubu mukanya arabayabigejeje kwa Rwigara arabigeza kwa Rusesa bagina arabigeza kwa Ngabire mu ruhame kandi kuko niba arabahamije ibyaha niba arabagize ibihe bibazo uri nkabo iyo bukeye ukajya gusaba amakuru umuntu arakwikanga n'ubukisanzuye rero bivuze ngo abakora raporo bashobora kugendera kuri ibyo bintu kuko biba byabaye mu ruhame.
Duteguriye inkuru urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda rurebere ritangazamakuru ntirwabashije kuboneka ngo twumve icyo bavuga ku cyegeranyo cy'abanyamakuru batagira umupaka. Ababishinzwe batubwiraga ko bari mu yindi mirimo. Muri uyu mwaka u Rwanda rwashyizwe ku mwanya w'136 n'amanota 45.18 ruvuye ku mwanya w'156 n'amanota 49.34 rwajeho mu mwaka w'2021 mu bihugu 180 biba byagenzuwe. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hashize imyaka 7 abanyamakuru b'Abarundi barengeje n'abahunze kubera imvururu za politiki bamwe muri bo bashingiye mu buhungiro amaradiyo n'ibinyamakuru nubwo bibimo ingorane bwose ariko bo nabo bakorana bavuga ko badashobora kurota batumuga wabo. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Amaradiyo n'ibinyamakuru byandikirwa mu buhungiro by'abamenyesha makuru b'Abarundi bahunze birenga 10 byavutse kuva mu ijoro ry'itariki 13 Shira wa 14 ukwezi kwa gatanu mwaka w'2015 amaradio ane yigenga na televiziyo imwe amaze guturirirwa ibujumbura biturutse ku ntureka za politike zadutse muri uwo mwaka nyene. Yamara amaradio atatu Isanganiro Rema FM na Bonesha FM zavuye zimwe zugurugwa izindi zisubira gukorera ku mugaragaro. Izicugaye ni RPA na Radio Televizio Renaissance. Abamenyesha makuru barenga ijana barahunze igihugu kuva ico gihe nkuko ishirame ribahuza AGBE Association des Journalistes Burundais en Exil rivyemeza. Indwi muri abo Uburundi bwabarungikiye imitahe mpuzamakungu yo kubahagarika bagerezwa kuba baragize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Icyo bahogwa nuko bahaye ijambo abo bashatse gutembagaza ubutegetsi. Bamwe muri abo bakorera mu maradiyo n'ibinyamakuru bashingiye mu buhungiro mu bihugu bitandukanye bya Afrika, Uburaya, Amerika na Canada. Umwe mu bamenyesha makuru amaze imyaka 7 akora muri ayo maradiyo aratwiganira ingorane bahura nazo mu kazi ariko ati akagumye bagumako.
Amakuru dutanga tuyahabwa n'abanyagihugu bari mu ntara zitandukanye. Abo banyagihugu rero imbere yuko yaduha cyangwa inyuma yuko yaduha hari gihe akenshi bagira ubwoba kuko bazi yuko atanze amakuru hanze y'igihugu bucanyuruzwa ashobora kurara yishwe cyane akaburizwa igufa. Urondeye umutegetsi kanaka duhura n'intamba nk'iyuko batashobora kuguha amakuru nino ngahare no uvuga yuko nk'abamenyesha amakuru tutarota duhagarika gutanga amakuru tutarota duhagarika umwuga wacu nubwo duhura n'intamba nyinshi.
Alexander Niyongeko atwari mwe muri ayo maradiyo inzamba avuga ko inyuma y'imyaka 7 bakwiye kwiha umudari.
Abamenyesha makuru b'iyo radiyo barabandanya gukora naho nyine bakora mu bihe bitoroshe kuko bisaba uburyo kenshi umuntu atabafise bisaba kwitanga cyane. twagumye tubikora naho ubutegetsi bw'Ubujumbura bwashimye kuduhoza twe tugira tuti twohora no guha akaryo abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka uburenganzira bwabo bwo gushikirizwa makuru.
Mugenzi we Bob Rugurika atwara iradio RPA ubu ivugira mu kiganiro Humura Burundi yongera koko amaradio yabo yizewe kandi ashikira benshi.
Novuga yuko abantu basubiye kubona yuko nitwebwe nuno munsi tubwira barundi n'amakungu biko abera mu Burundi. Urumva turafite amaradio akora le media exil uretse yuko hari ingorane z'uburyo abo bamesha makuru bari mu buhungiro dukorera mu bibazo bikomeye.
Ivyo bimenyesha makuru byose bikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi cyane cyane urubuga rwa WhatsApp mu guhanahana amakuru. Bene byo bemeza ko igice kinini c'abarundi bafise amatelefone ngendanwa bumviriza amakuru yabo, hakiyongera ko abarundi baba mu makungu n'impunzi ubuzirenga 300,000. Umwe mu bamenyesha makuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ati amakuru nka twese duheza kuyakora isaha imwe z'ijoro. Jewe kenshi ndyama nk'isaha 5 z'ijoro ndiko ndarungika ayo makuru. Harabambira ko badashobora gusinzira batayumvirije, ndetse harimwo n'abari mu nzego za leta. Ubutegetsi bwo Burundi bufata aya maradiyo n'ibimenyesha makuru nk'abansi b'igihugu. Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano buheruka kugabisha wohirahira gafatwa ariko yumviriza izo radiyo byise ko zikokeza intambara. Ibi Bob Rugurika abibona ukundi.
Iyo umuntu avuze ibitagenda neza, iyo umuntu yerekanye amabi akogwa ntaba ari umwasi w'igihugu ahubwo abari kafasha ubutegetsi kugira butware neza. Ibyo rero ntibabyumva.
Jean Philbert Karangwa yashinze radiyo yitiriwe Amahoro Peace FM yongera ko kwahubwo bafasha na leta y'u Burundi mu gushikana kure ingingo iba yafashe.
Twama twavuze abanyagihugu banyagwa amatongo hirya no hino mu gihugu, twama twavuze ibitagenda neza mujaye na gateka kazi na muntu mu gihugu, mugabo kandi turavuga n'ibintu bigenda neza.
Ntitwashoboye kumenya ibihugu aya maradiyo n'ibimenyesha makuru akoreramwo. Bene yo babwiye Ijwi ry'Amerika ko atagihugu na kimwe kibemerera gukorera ku mugaragaro, gusa bongera koko bakorera mu bihugu bitandukanye bahungiyemo cane cane ivya Buraya, Amerika na Canada. Abaganiriye n'Ijwi ry'Amerika bose twavuganye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporte Sans Frontiere rirashima ibikorwa vy'ayo maradiyo, yamara rigasaba abayakoramwo n'abayarongoye kwirinda inkuru ziteranya igihugu cabo n'ibindi bihugu, izibiba urwanko n'amacakubiri canke izivuga nabi ishusho y'igihugu bahunze. Rikongera ko riti ivyera ntimubigire ivyirabura, yamara ibintu bivugwe uko biri. Pierre Claver n'inkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika.
Ahantu ho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kubagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umukobwa asiga ziryamiye imyugariro akajya kuruha. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Ku mutima turifurije kuramba.
magari ya mehimbwa.